Sama jambo mbona iyo kuhoza umubabaro naguteye inunu na gahinda singwa makumango nacho mfise mvuga sino narira sino vyubauka kuko neisoni na gahinda waranyizeye umivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacho nakuranye waranyisemvye uko vyari bikenewe sinabihaye agaciro ndirayo kwarika tina 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 ndigipfa mutima naco maze tina oh tina 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 ndikigwaru dubina mugabo ndimwo tina Subira numunesero ivyo umubano ivyo bisosa munyuma icyo sagusake guhamahoro ukagira umutuzo mu mutima waranyiseye umivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacho nakuburanye waranyisemvye kwa kandi bikenewe sinabihaya agaciro Nirayo kwarika tina 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 Ndigifwa mutima nacho maze tina Oh tina 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 Ndikigwaru dubina mugabo ndimwo